Abuja Records. Hapa ni Israel B. New good news in Tanya Job.
Right,
by FGMP. Crackmaster.
Nagiye kuririmba Kel City, ndi kumwe n'umu DJ yari City, kuko ndi umu Big Bogari, Israeli. Aho naca hose nagenda ndiko ndagara, camhura n'umwana ari mu kiduga kiblingi blingi, ageze imbere yanjye acarahagarara, ibi yaramanura umva amajambo twaganira.
Israel bite ndaguhe lifti?
No, sigiye kure,
nyemerera bise byisukoganye.
Amanya ndabifitiye, uzondondere mfise umwanya ukwiriye. Iyo ngiye hari benshi batindiriye, sorry sister dumpa n'umwanya utakaye. Aho nyene cenja showbiz, ikiduga ciwe cenda kiva iruhande. Ukuguru kuko nica mpatanga urugendo, umwana nari namaze kubona ko yaguye mu kidenkeri c'urukundo. Ho yarahagaze biranga akahava ngo yatume tugagenze. Najegeze imbere canagura kwiyumvira kuvyerekeye urukundo, cafata ingingo yo gusubira inyuma, nyinjira mu muduga ica mbere. Nakoze namukoze kubata ko ndamuturoriza mu maso, agitangura gutuga cabona ingene arika ari yumvira ko jewe nawe tuhuza amaraso. Acaguma aradaba cane mu maso, atakugota duca tugenda n'ico gipira muri guest house. Nukuri kuri uwo mwana nije natanguye gukora akazi, negitangaza kuri twese abahazi. Is Israeli iki negitangaza Rastaman kweri iki negitangaza harageze ko ndagitangaza nukuri abasu barantagaza. No forget kini gisanga, nakuze n'umwana aba kumutanga. Kesi byose yabanyandikira mbwira ngo urukundo rwanje nawe ntazigera rutanga. Abasonde ndamaze kubahinyura, ndabashyira ku rutaro nk'abagusura. Ndi umusupa sancho gituma banyemera, maze nanjye nkarushirizaho mu kugara. Israeli naho ntagira amahera, hirya no hino abatemu ndabahonora. Bamponye live bampamagara akajyamo ndabishura ndababwira ntamagara. Nipona wangu moyoni nimeche kuwa, mademu wa sasa muwezi kunizingua. Hila midi muhuni tazidi kuwa tusua, hili ni gemu kawida kulikamua. Na wapenda sana sinje wanyi wabaguwa isei. Israel toka zamana ni lewa na walisia mjapenda kunisikia. Yali ni walisia hafu pongela ukiwi munataka kuniletea. Mwili ni muningizie toka nenda potea, siwezi wapokea. Mudu umesha potea, mudu umesha potea.
New good news.
Iki ni gitangaza, harageze ko ndagitangaza. Nukuri abasu barantagaza.
Crackmaster.
Iki ni gitangaza, harageze ko ndagitangaza. Nukuri abasu barantagaza. Narakuze Israel ubusigimegwa, hoca hose barigonga bakamhunga, barotini yo bangonga ubusigaye ndabahunga. Bamponye bafatwa nk'ababoregwa, ivyiyumviro vyabo nimaraguye mu bwara kwa barahagarara bakavuga kuri supersa ntibotogwa. Say no, mini no love, hadi forever, kushopoka never. Damgani kwa hii dunia ni mwamini, mademu wasasi wanapenda mfukoni, hajapenda pro waleteye maneno, ila mini pona wa watu kimno. Tazama vizuri nimewashika viuno, hapa natwanga saa vile ndani ya kino, ndani ya gemu vingoro naweke kazi no. Mini MC nazidi washa faya mpaya mpaya, tazidi kuwalipia na kuwapoteza. Hafu ni wangamize, napopenda ndo niwelekeze, mengi wasinulize. Nachukia vikwazo na matatizo, ila masista duni na mingi ya kuwauliza. Na kwa mini nipe mzuka producer, kileva kipani ya kala hiwa skipia. Hafu matemu wapicha yita zidi kuwaombea. Hadi leo nipona wala alhamdulillah, nipogando bado kamzi zinendelea. Nipona kula high wakati nipo high, bro money urge and enjoy. Hadi rise up bro mnapomona na fly. Yupona new good news, kundi la kweli King of Hip Hop Israel kapisa. Hii ni story ya kweli. I say excuse his flow. Excuse his flow, nipona crank master. Nikitangaza, harageze ko ndagitangaza. Nukuri abasu barantagaza. Iki ni gitangaza, harageze ko ndagitangaza. Nukuri abasu barantagaza. Hili ni bonge la hip hop kutoka PJ. Inaskuma na Israeli, bado nipo hai. Hapa nipo na Pamela.
Ima hustler.